amasendika y'abarimu n'ubushikiranganje bw'indero bateye umukono ku masezerano arangiza burundu impari hagati y'izo mpande zibiri. Ni impari zari zaturutse kwitunganywa ry'ikibazo kigenewe abarimu bo mu mashuri y'intango bose mu gihugu mu gisata cy'amashuri nshingiro Ecole Fondamentale. Abigisha bari biyamirije icyo kibazo ndetse bagabisha no guhagarika akazi mu ntango z'ukwezi guheze. Inyuma y'indwi zibiri izo mpande ziri mu biganiro mu kigano bahaye abamenyeshamakuru I Bujumbura barashima ibyavuyemo. Victor Ndabaniwe atwara urunani rw'amasendika y'abigisha Kosesona arashima ko icyo kibazo kitagitunganirijwe abigisha gusa kuko kuri we ko baye ari ukubasubiza inyuma mu mwuga.
Bakengurutse kandi yuko itegurwa ry'ikibazo rero uko ari ibigubwenge abigisha bo mashure shingiro bifata bitatu bya mbere kigiye gukorwa kitakorwa n'abigisha gusa ahubwo n'abajeje kubafasha utunganya imirimo na cyane cyane bamwe bitaba metre responsable babakurikirana nabo bakaduba bari kumwe nabo kugira by'ukuri twumve neza ko atari ikibazo cyo kubapima ubumenyi ahubwo ari ikibazo cyo gufasha ubushikiranganje kurondera ivyigwa bibereye ivyigwa vyotuma akanovera k'indero kagaruka ivyigwa vyotuma ubushikiranganje bubona ibikenewe ku mashuri haba mu bikoresho canke mu bakozi. Sanashima kandi ko n'abajejwe indero ku mpande zose uhereye kuva mu bushikiranganje gushika ku rwego rwo hasi nabo nyene bari gutofekaniza ivyigwa vyo kubafasha gutunganya neza imirimo bashinzwe kutyo mwarimu tukizera yuko adashobora kugira kuvuga ko ari we yatumye wenyene igisata c'indero gisubira inyuma n'ibiro z'akanovera rero zikikuka.
Ku ruhande rw'ubushikiranganje bw'indero naho barashima ko ihagarikwa ry'akazi ritakibaye kandi ko n'ikibazo kizotunganywa mu ntumbero yo gusuzuma igituma ubumenyi bugenda butituka mu mashuri nshingiro. Frederic Bangirinama n'umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganje.
Aho duhejeje gushyira umukono ku masezerano azodufasha gutera tuje imbere mu mugambi twari twishinze ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bwo gutunganya ihugurwa ku rwego rw'igihugu kugira turabe ko akanovera k'indero kosubira kurangwa mu Burundi. Twayanze duhuza dufise twese intumbero yo kubaka no gutorera umuti ibibazo bikuru bikuru bituma akanovera k'indero y'ugwaruka gahara.
Kugira ngo iyo ntambwe ishikwe ko byabaye ngombwa ko izo mpande zibiri zirondera umuhuza ari rwo rwego rw'igihugu rujejwe ibiganiro mu kazi Komite Nationale de Dialogue Social. Serivisi Ntibantunganya yahoze atwara Burundi ari nawe atwara urwo rwego rwakemuye amatati hagati ya leta n'abarimu arashima ubutwari bwaranze abaganira.
Ibyo biganiro vyipfuzwa ku bibazo bitatu: itunganywa ry'ikibazo ku bigisha bo mu bice bitatu bya mbere by'igisho, itunganywa ry'ibibazo ku mahuriro rezo y'amashure hamwe n'ikibazo kiraba izimba ry'ubuzima na politike y'imishahara. Ku bibazo bibiri bya mbere abaganiriye barumvikanye bashika ku masezerano ku biraba ikibazo cy'ubuzima buzinze hamwe na politiki y'imishahara. Abaganiriye barazi yuko umugwi ujejwe ibiganiro mu kazi uriko uravugana nabo bose biraba haba muri leta canke mu mashirahamwe y'abakozi kugira ngo ibimaze kumvikanwa ko bije mu ngiro. Nagira mbanze kubashimira baganiriye bashirahamwe bisunze ukuri baganiriye barangwa no gushira imbere ineza ya bose.
Ikiringo ico kibazo kizotangirwamo ntikiramenyekana ariko izo mpande ziyemeje kugira uruhara mu itegurwa ryacu. Izo mpande zibiri ziremeza kandi ko uko kutumvikana kwatumye n'ibindi bibazo bihanze igisata c'indero bija habona. Bumvikanye ko agiye no gutunganywa kandi namara ukokoma izohuza begwa n'ikibazo c'indero kugira ngo akanovera k'inyigisho kagarukirwe mu gihugu. Cyclavenio Nkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.